Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ni ikiganiro kiba rimwe mu ndwi kibashikiriza makuru y'imvaho y'imibereho y'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu Isange, Uvira, Rusenda, Murongwe, Baraka, Fizi, Minembwe n'Ibukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kiganiro yaga mugitegurirwa n'urwaruka rw'abamenyesha makuru b'impunzi z'abarundi ubwo mu miryango yabakiriye bafadikanije n'amaradio 10 yo mu ntara ya Kivu y'ubumanuko bafashijwe uburyo bw'ibikoresho n'umwe bw'iburayi bashigikiwe n'ubyubuhinga n'ishiramwe Internews.
Ndabaye mwiriwe camwara musevanye na muherereye nshuti bakunzi kaze makuru yacu yindwe mushikirizwa na Jewe Mabe Kavunja Poli. Ndabutse ko mutwumviriza kuri FM no ku rubuga ngurukana umenyi rwacu West Tatu akaburungo ngi akaburungo info. Tutangurire ya makuru yacu mu rusenda mu gisata kijanye n'amagara y'abantu. Ishiramwe ya DSE yafashe ya mbere mu gutanguza ingamba zo gukinga ikiza cy'umugera w'indwara ya Ebola mu mpunzi z'abarundi zo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ribikishije mu guhimiriza ikibano ziherereyemwo. Iyo shiramwe risanzwe rifashwa uburyo bw'amafaranga na ASR mu kurangura ibikorwa byayo byo mu gisata cy'ubuvuzi n'isuku byatanguje iyo himiriza kuri wa kane genekerezo ya mbere myandagaro aho abaganga bo ku ivuriro rito ryo mu ikambi ya Rusenda abaremesha kiyago n'abahimiriza suku bahawe inyigisho z'uko iyo ndwara yandukira imenyetso biranga uwayanduye ikirengamara imbere yo gusinzikara hamwe n'uko umuntu yoyirinda. Iyo ndwara ubu ikaba imaze kugera hafi ya province ya Kivu y'ubumanuko aho yamaze kwibonekeza mu gisagara cya Goma gihana urubibe n'iyo province ikaba imaze guhitana abantu bagera ku 1,180 nibo muri Kivu y'uburaruko. Kugeza ubu ikaba itararonka umuti wo kuyivura uretse urucanco ikaba yahitanye hagati y'umwaka wa 2013 na 2015 abantu bagera ku 10,000 bo mu buraruko bw'igihugu cya Sierra Leone. Mumenya ko iyo ndwara yabonetse bwa mbere mu mwaka wa 1976 aho bitanzara muri Sudani y'Amajepfo ni yakumbu muri Kongo yaranyere intwaro rusangi iruhande y'uruzi Ebola ari nago rwavuye ruyitirirwa. Nagakuru keza kubaba muri territoire ya Fizi cyane cyane impunzi z'abarundi zo mwako karere aho hari haciye gihe kirekire batagira aho barungikira amafaranga kubari kure y'igihugu canke ngo bayakire yavuye hanze y'igihugu biciye mu buhinga ngurukana bumenyi bwo kurungika amafaranga. Ibanki ya mbere bitiriye TSI Fizi 1 isanzwe ikoresha ubwo buhinga ikaba yabonetse aho yuguruye amashami 21 imboko irindi mu gisagara cha Baraka yose akaba akoresha ubuhinga bwa Western Union na MoneyGram. Mwe yaba misioneri b'abanyamerika One Mission Society OMS mufunyafunyo y'igifaransa biciye mu mugambi wo gushinga amashengero mu bucimbiri bitiriye VCP Village Change Printing yaratanguje kuyu wa mungu igenekerezo rya 2018 myandagaro 2019 ibirori byo gutanga impapuro z'umutsindo ku banyeshuri bahejeje inyigisho za Bibiliya ziri mu uwo mugambi VCP zari zatanguye kuva mu mwaka wa 2015 gushika mu mwaka wa 2019. Ibirori byaberewe mu nyubako ya paruwasi y'urusengero Libre Methodiste Inondo abanyeshuri bagera kuri 38 harimo 5 b'impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Rusenda nibo baronkejwe izo mpamya bushobozi z'inyigisho z'ubutumwa bwiza mu kurongora amashengero. Idonido na Marie Charlene ninazwe
hari mu birori byo gutanga impamya bushobozi za kaminuza ku banyeshuri 38 bari bamaze imyaka 3.5 bakurikirana ibyigwa ndoramana teoloji mu Gifaransa. Ibyo byigwa byatunganijwe n'ishyirahamwe ry'Abanyamerika ryitwa One Mission Society mu Cyongereza ribicishije mu mugambi wayo wo gushinga amashengero mu mihana Village Church Painting mu Cyongereza. Ibyo birori byabereye kuri Nuwimana igenekezo rya 2018 mu Kakara mu bigo bya paruwase y'urushengero rw'abaporoto Libre Methodiste ya Nundo. Yisunze ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo Cyeranda Bibiliya biri muri Yeremiya ikigabane cyambere umurongo wa kane kugeza ku murongo wa 10. Reverend Pastor Bobor yarongoye ibyo birori yahamagariye ugugwaruka rushasha kubinahemuka mu gutangaza ijambo ry'Imana.
Il se révèle à Jérémie et il veut se faire d'abord connaître.
Yegera Yeremiya atangura kumwidondora kugira ngo uwo mwizigirwa ni byiza kubanza kumenya uwagutumye uwariwe. Kuva utarasama mu nda wakwibarutse narinda kuzi n'imbere y'uko uvuka naraguhezagiye kuko narinzi yuko uzombera intumwa mu mahanga.
Je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations.
Pastor Mukuchachage akaba n'umushinga bikorwa mukuru wa VCP mu karere ka Fizi no mu ntara ya Tanganyika yabwiye Uganda rwacu ko kuri 38 bakurikiranye izo nyigisho 36 aribo baronkejwe impamya bucobozi.
Hize minungu tatu nani hamnya minungu tatu na batandatu wabiri gustani wabana niwe Utuwe tukwa tanzi mhamnya kushawuzi minungu tatu na zitandatu wabiri mubigish kwa bachu ni wazironse Tuzo kugurura ibindi bibanza aliko uho azubari mumisozi mire mire
Misi
garo ya hanu mwe mumhundi zitanu zwa warundi zo mwikambi ya ruse nda zaro nhejgo iyo mhamnya kushawuzi Abuga kuyo mhamnya kushawuzi igie kumufasha mkubanda nyakurangura neza akadikyo kukumenyeshi jambo jimana
Mbande zirwe chaneko sikubana na koze imyaka itatu yose ayiheza kandi nkaronka urupapuro rw'umutsinda rwo bita diplome de la Bible. Iyi diplome igiye kumfasha byinshi mu kumenyesha ibikorwa by'Imana haba mu nkambi cyangwa inyuma y'inkambi.
Tumenyeshe ko ibibanza bitatu ari byo Bangwe, Eremberembe na Rusenda ariyo byatangiwemo izo nyigisho mu kiringo cy'imyaka itatu n'inusu.
Abagira neza abo mushiramu ya TD baratanguje kuyu wa 33 mukakaro igabagugwa gifashanyo y'ibifungugwa kubateshejwe izabo basembereye muri groupe ma yabarara noro basimukuma noro na basimunyaka muri sekiteri ya Tanganyika iri muri territoire ya Fizi kira muntu akaba yawe biribwa ibikoresho byo munzu hamwe n'ibikoresho bimwe bimwe byo gukinjika
mudukurikirana buri munsi ku rubuga ngurukana bumenyi kuri Westat akaburungongi akaburungu info Kurubuga kwa Facebook ni Ongea. Kuri Twitter ni Ahobazi Ongea Yaga. Na kuri SoundCloud ni Ongea Agakwego Yaga Agakwego Internews.
Kamanyora abantu babiri nibo bamaze kwitaba Imana bagera ku 18 nabo bakaba bagwaye bivuye ku kiza cyakorera ibyo akaba ari biharuro mfata kibanza nkuko bivugwa n'umuganga mukuru w'ibitaro Saint Joseph vy'i Kamanyora umushinga nahe Mugishora Andre akaba yabivuze kuyu wa kane igenekerezo rya mbere myandagaro mu kiganiro yayo umunyamakuru wacu akaba asaba abanyagihugu bo muri territoire ya Warungu cyane cyane i Kamanyora kwitaho isoko tumutega amatwi kuri mikro ya Wendojo Mwigwa mwa mkirondi na Marie Charlene ni nazwe.
Wagonjwa wanafika kwa hospitali, wanatapika, wanahara.
Abagwayi baza ku bitaro bacibwamo banadahwa, gutyo turagabye kuko kwenye n'indwara twokwita amacinya. Uno munsi abagwayi batwitura baza bafise ibimenyetso nk'ivyo abagwayi bakorera. Kugeza uno munsi tumaze kwakira abagwayi 16 bafise ibimenyetso byo kudahwa no gucibwamo byakorera. Abantu bose bamenye kwiciza cyakorera cyatwinjiranye ngaha mu Kamanyura. Icyutirwa no kwikingira mu gukora isuku, mu gukaraba iminwe n'amazi meza. Ni sabuni hizo ni kukingi lindwara tuita kolera
na sabuni hiyo inatu epusha na magonjwa ya kipindupindu inayoitwa kolera
abafungwa bangana majani chena na 63 na babiri niwe bafungiwe mibohero rikuru ry'Uvira muri bo harimo 63 b'abarundi n'abanyarwanda bakaba babayeho mu buzima bubi umuyobozi w'iryo bohero Christian Lukelwa akaba atabaza abagira neza kubagarukirako akemeza ko izo mbohero zitagira ibifungugwa n'ubuvuzi bikwiye uretse ko n'igitigiri cy'ababwirizwa kwafungirwa carenze ko gose cyane kuko iryo bohero ryabwirizwa kwakira abafungwa 150 ngabo bafungwa majani 962 abagera ku 163 bakaba bagwaye indwara zo gufungura nabi nkuko byemezwa na Dr. Kadixte Mukolonganyi ajejwe ubuvuzi mu iryo bohero ni nkuru ya Marie Charlene ni nazwe
Nkuko tubikesha umuyobozi w'iryo bohero umushinga nta Ecclesia Rukerwa yabwiye Uganda rwacu ku iryo bohero yugarijwe n'ibibazo byinshi harimo ibibazo by'ubwinshi bw'abanyororo kuko ryubaka abanyororo 150 ariko uno munsi barizwamo amazi 162 harimo abarundi n'abanyarwanda 63 bagirizwa ibyaha byo kwifatanya n'imigwi y'abagwanyi ukwiba no gufata abakenyezi n'abigeme ku nguvu imitwaro imwe yatashatse kuvugira ku byema byacu atubwiye ko iruhande rw'inshi bw'abanyororo hiyongera ko ibura bw'ibifungugwa n'imiti ku izo mfungwa amafaranga leta ihereza iryo bohero ku mezi atatu yo gufungurira abanyororo angana n'imiliyoni 10 z'amakongomani akaba atarigera duzwa kuva mu mwaka 2013 igihe iryo bohero ryarimo imfungwa 300 ku bw'ibyo biharuro bisigura ko imfungwa imwe ifungurirwa amafaranga y'amakongomani angana n'115.5 umunsi ubukene butuma imfungwa hashobora guhera iminsi 3 zidafunguriwe nk'uko byemezwa n'umuyobozi w'iryo bohero akanavuga ko yafashe ingamba zo kugira ngo ashobore gufasha izo mpunzi n'abo banyarwanda batagira ababagemurira ngo kohereza abashaka bose kwinjira mu bohero buri munsi babazaniye ubufasha kuko batagira ikefu cya ruguru kuko imiryango yabo iri kure yabo ayandi makuru aba mu iryo bohero yemeza ko muri abo mafungwa 962 163 agwaye indwara zo gufungurwa nabi nk'uko byemegozwa na muganga ajejwe iryo bohero rya Uvira Dr. Karitse Mukoronganyi idindira ry'imanza naco nyene n'ikibazo kiranze izimfungwa ushaka gusambishwa vuba atangishwa amafaranga angana n'idolari 100 y'abanyamerika yitike kugira ngo ashobore kwimurirwa mu ibohero rikuru rya Bukavu ko hari abacamanza benshi gucyo agahava agasambishwa hakiri kare kuba mu ibohero rikuru rya Uvira Jean de Maria Caroline ni nahazwe
niyo nsozere ye amakuru yacu yo muri indwi mwayateguriwe na Maria Karoli ni ninazwe yafatikanije na Shabani Hasani bagarariwe na Emmanuel Ntirampeba kuri mikuru ya Rejoy Mabre Kavunjapori na ubutaha.